Ubu naho nkuko mubimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga umuhanuzi adasanzwe wishiramwe mu zamakungu ni ajejwe kwamira inyabwoko Adama Dianga yaratangaje ko afise impungenge ku majambo yavuze kwaturira yabategetsi bo mu Burundi ashobora gutuma haba ubwicanyi amajambo yavuze ko yatangajwe n'abategetsi barimwo Pascal Nyabenda umukuru w'inama y'amateka ahurike mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Dianga yavuze ko mu itangazo ryasohowe ku itariki 16 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2016 yashizwe ku kibanza ngurukana bumenyi c'umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabenda icyo gihe yarongoye uwo mugambwe akongera akaba umukuru w'inama y'amateka yatangaje kwihonya bwoko mu Rwanda yari iremantanya y'amakungu yakoresheje kugira ngo rikure ku butegetsi leta y'abahutu yari ku butegetsi cyo gihe Dianga yavuze kandi kwivyatangajwe na Nyabenda bishobora kubonwa nk'uguhakana ihonyabwoko kandi ko bishobora gutuma haba mwuka mubi hagati y'ubwoko haba mu Burundi cyangwa hanze imbibe z'igihugu mu itangazo ryiwe Dianga yavuze ku Burundi bubandanya kurangwa n'umutekano muke hamwe n'icyozwa ry'agateka kazi na muntu harimo ivyagirizo byerekeye ubwicanyi ndengera butungane ukuzimanganya abantu gufata abantu bunyamaswa gupfunga abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta abaserukira amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki hamwe n'abantu bose bikekwa ko barwanya leta mu buryo butubahirije amategeko Adama Dianga yaratangaje ko afise impungenge ku byerekeye urwaruka umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD uzwi ku izina imbonera kuri yongera avuga kugo gwaruka rufite uruhara mu gutyoza agateka kazi na muntu kandi ko rukora ubwicanyi bufatiye ku bwoko Dianga yari ukije leta y'u Burundi kwiterezwa gukingira abanyagihugu bayo itaravye ubwoko bwabo canke imigambwe barimo ikongera ikininda nyingo izarizo zose canke ingendo yayo yose zishobora gutuma haba mwuka mubi hagati y'ubwoko butandukanye Mbega ikintu cyakorwa muri iki gihe kugira ngo amajambo acivutu abanyagihugu muri iki gihe ahagarare n'ikihe mbega kugira ngo umwizerano hagati y'abavuka gihugu ugaruke kandi utsimbatare hokorwa iki ikintu abatetsi canke amakungu yogira kugira ngo umuntu wese arota ahonya ubwoko ateshwe ate n'ikihe mbega umwuka hagati y'abarundi wifashe gute kuri ibi bibazo byose rero twatumiye abashyira ntahe babiri turi kumwe na Richard Chiramunda akaba ari umumenyesha makuru afise ikinyamakuru cyandikira gikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi akaba ari iburusere mu gihugu cyo Bubiligi twatumiye kandi Abel Gashatsi akaba ari umukuru w'umugambwe Iprona turaca murondera kuri telefone mu kanya turamubona hanyuma rero tukaba mu kanya tugiye gutangura kubaza umushyira ntaye dufite ngaha Chiramunda nawe nyine tubwire ukuntu abona ayo majambo yashikirijwe eka itangazo rya Adama Dianga eka n'amajambo bavuga ko yashikirijwe n'abategetsi mu Burundi ubwa mbere na mbere Richard mwiriwe neza
Frederic
murakomeye
turaho no kure
tutarinze gutesha akanya bari kuba twumviriza nashaka mutubwire ukuntu byifashe gute ayo majambo yashikirijwe n'abategetsi eka n'iryo tangazo rya umuhanuzi akomeye cyane rwose ajejwe gutuza ihonyabwoko kwamira ihonyabwoko mwavyakiriye gute
ikintu umuntu ashobora kuvuga kuvyerekeye ivyo Nyabenda Pascal yavuze ariwe mukuru w'inama ashingamateka n'ibintu twita negationisme n'abantu basanzwe babona ibintu uko vyabaye bakashaka kubihakana ino iburaya abantu bahakana nka genocide y'abayahudi yabereye muri deuxième guerre mondiale iyo bagize ibintu bene ivyo vyo guhakana iyo genocide baca babitwarira kandi bagahanwa cyane ibyo bintu Nyabenda yagize n'ibintu n'ukuri biteye ubwoba biteye n'isoni kubona umuntu afise uruhagararo nk'uko ajya kuvuga yuko genocide mu Rwanda itabaye arafise icyo yabigize
yoba yavuze ko genocide itabaye canke yavuze ko ari ari ONU yashaka kwirukana ubutegetsi arahakana ko genocide yabaye
arabicishamwe aravuga ko genocide itabaye akabihindukiza ahubwo akabishira ku batutsi bo mu Rwanda yuko aribwo babwiza ubwicanyi mugabo igikomeye si gusubiramwo cyane ayo majambo Pascal Nyabenda yavuze kuko jewe sinifuza nuko ndayasubira mu kanwa kanje mu rurimi rwanje igikuru n'ibintu biteye ubwoba bivugwa nabo bantu bafise igihagararo gikomeye cyane mu gihugu Pascal Nyabenda n'umukuru w'inama nshingamateka yarakuriye kwifata imbere yo gushikiriza ivyo bintu muca mubona ubwo nyina shikiriza ivyo bintu abantu bo muri nations ni baci bose bahagarara kuko bakoresheje umuvugizi wabo cyangwa umutwara igisata cha kivyerekeje genocide ibisyihonya bwoko itwa Adama Dienge mwari mwavuze Adama Dienge yaciye haguruka ningoga kugira agerageze kubwira Nyabenda Pascal cyangwa umugambwe CNDD-FDD bahagarike kubandanya iyo ntumbero yo kugira negationisme ku vyerekeye genocide yabaye mu Rwanda no kuvuga rero Nations ni yarigeze kuba yagirizwa cyane kubona itaje gutabara hakiri kare mu Rwanda mu 1994 no gusubira rero kuba no kubababaza no kuba vyonga mu gikomere kuko basa muri iyo myaka iheze n'abayigeze gushaka gusaba ikigongwe kuri uyu mwanya batishuye akamo k'abanyarwanda bariko baricwa nico gituma rero navuga ati ni ibintu by'ibitera soni cyane kubona umuntu twashobora kukubaha nk'umuntu w'umukuru w'inama nshingamateka kandi yahoze ari n'umukuru w'umuganga uri ku butegetsi afata agashikiriza amajambo nk'aya kuri jewe mbona ari ibintu by'ibitera soni bitari bisuwe no kuvugwa kandi yarakwiye no gushikiriza imbabazi ku banyarwanda babuze muri uko kwima
hanyuma no mu ndwi nka zine ziheze hari hasohoye irindi tangazo rya ONU rivuga ko mu Burundi hashobora kuba hari ibimenyetso by'ihonya bwoko eka ibimenyetso bivuga ko hari abantu bahoterwa kubera ubwoko bwabo canke imigambwe barimo ibintu byifashe gutindaza ko mukurikirana ibintu ku munsi Richard
cyanye mu Burundi buriho buramaze umwaka kandi bwarabaye bwinshi bwarabaye ndanse nkuko bavuga mu Kirundi mbwabwo bwicanye bwari bumaze gihe bica kamwe kuvuga yuko hariho ihonya bwoko ririko riraba cyangwa riko rategurwa ivyo nibintu turiko turakurikiranira hafi cyane hazogeraho umuntu avuga ivyo ari byo mugabo igitangaza cyane nkaho hantu igihe oni iri kwirabivuga ibikura mu banyepolitike batari bake baharaniye muri opposition umuntu ashobora kwita radikale mugabo abarundi n'abakurikirana hafi ibiba mu Burundi baratangara cyane kubona abahutu baje imbere bakavuga iryo honyabwoko ry'abatutsi mbega abatutsi nta batutsi bahari bashobora kuvyivugira n'igitangaje gose nuko abo bahutu bagenda muri Nations ni kuvuga ivyo vya genocide y'abatutsi usanga ari abantu bagirizwa kubona baragize ihonyabwoko mu Burundi y'abatutsi mu 1993 uno munsi nibo bahorokiye muri za Sinarede na zande zose n'abantu bahamagaye abahutu gutema abatutsi n'abantu dusanga baranditse ivyandiko bitera ubwoba ivyandiko vyo guhamagarira ihonyabwoko vyo kumara abatutsi mugabo kazubona uno munsi nibyo bidutangaza kandi n'abantu bo muri Nations ni baratubwiye ati biradutangaza kubona abo nyene bahutu bahamagaye ihonyabwoko bagirizwa kubona ko bashobora kuba bari mu honyabwoko byagizwe muri 1993 inyuma y'urupfu rwa Ndadaye aribo baje imbere bakavuga ngo hari ihonyabwoko ry'abatutsi nibaza yuko abarundi bobanza kwiyumvira neza imbere yo kuvuga ivyo bintu kuko bitariko bivugwa na bene byo
none
jewe rero nashaka gusaba yuko
ico bakiba tuma bavuga niki he Richard ikintu co bagituma abo mvuze bashira imbere igihonya bwoko niki
bo yaba arabatutsi babivuga ntacho no bivuze ko kuko ihonya bwoko ry'abatutsi riko rirategurwa cyangwa riri kuriraba mugabo kubona arabahutu bagirizwa kubona baragize ihonya bwoko ry'abatutsi haraki imyaka 20 ari bo bajya kubivuga mu makungu bakajya kubivuga mu muri za nations zine je ndabona ko haragahaze nkumbure barafise ico bariko barakora barafise nkumbure bashaka gukamisha iryo honya bwoko ry'abatutsi rikorera mugabo sibo bari bakwiye kubivuga je nashaka gusaba yuko abatutsi aho bari bose hose bazi neza yuko ibyo bintu biriko birategurwa cyangwa biriko biraba bohaguruka hakaba bakaba ari bo bonyene baja kwandika ayo makete baja gusemerera mu makungu yuko bariko barabahonya ivyo byo kurekera abahutu basanzwe bagirizwa ubwo bwicanyi bwabaye muri 93 bakabiheba nabo nyene bariko rabigira umuntu
akabasha
abahutu babireke
amakuru muronka yaba cyane cyane nk'abanyagihugu baba hagati mu gihugu babwira iki abahutu babanye neza n'abatutsi canke siko bimeze
gihugu abantu benshi ntabyo birukira kusoma makuru kungurura bumenye bagakoresha umutima gusa mugabo ntibagire diagnostic ntibagerageze kwiyumvira byukuri hagati mu gihugu ntangorane hari hagati y'abahutu n'abatutsi ingorane y'abahutu n'abatutsi ingorane iyo honya bwoko ingorane y'ubwo bwicanyi iri hagati y'abantu bariko bararondera ubutegetsi mu gihugu abari ku butegetsi bavuga bati twe turabahutu turabona yuko nkumbure abatutsi bariko baragerageza gukina imikino yo kugaruka ku butegetsi akireka rero dukokeze iyi ntambara tuyite intambara y'ubwoko hama ku yindi ngambo nayo abatutu bakuwe ku butegetsi bakirukanwa aribo baciye bagenda muri opozisi bakavuga bati ikintu cyonyine kishobora kutugarukana kishobora gutuma batwumviriza nuko twovuga yuko ariko araba ihonya bwoko y'abatutsi n'abahutu batavuga rumwe na leta mugabo abo babifa ntibarenga amapurusa 5 n'abantu bake cyane nibo bononye kino gihugu cyacu 90% y'abarundi abahutu n'abatutsi bari kumwe babayeho neza cyane ingorane iri mu banyepolitiki
mu gihe ivyo muvuga byo bari byo abo bategetsi ku mpande zose boba badafise intumbero bafite urundi kazoza keza cyane bataraba kure nka bimwe bita imboneza cyane abantu bafite vision kuko yugabuye abantu gutyo ukabacanishamwo uri kuvuga n'ibintu atari byo n'ibintu bigira ingaruka mbi cyane rwose ku gihugu ivyo sivyo
ego nivyo cyane uno munsi umuntu aravye abanyepolitike dufise n'abantu badashira imbere international banabantu bashira imbere inda zabo gusa ntabo twumva ngo bagiye muri opposition n'abantu bagiye muri opposition bare bamaze imyaka 10 bakorana n'ubutegetsi buhari uno munsi abo bitwa ngo n'abafrondeurs nta n'umwaka uheze barabategetsi bahambaye cyane bakokeza intambara basuzugura abatavuga rumwe na leta bapfunga abatavugwa rumwe na leta abo bandi nabo tufate nk'iyo iprona itemewe n'ubutegetsi bw'ibujumbura baramaze imyaka baramaze manda 2 bakorana n'ubutegetsi buhari niho nubona hahindutse kubera babakuye bagacagura abandi ba partner ukazibona rero baragomose ubwo nububeshi ubwo nta rukundo rw'igihugu rurimo ni gukunda igihugu inda zabo gusa uno munsi gikenewe nuko haguruka generation nshasha y'abanyepolitike bariho abantu bakiri bato bahejeje amashuri baminuje bafise ubwenge bukwiye abo rero nibo twokwita ati niko kazoza k'abanyepolitike ka politike mu Burundi nibo bakwiye gufata ingingo bakagira urunani rwabo kugira abo bononye igihugu abo bashize inda zabo imbere hagushira intere y'igihugu baveho haje generation shasha ahandi ho tuzokwama dusubira muri ibyo nyene bazogira gouvernement d'union nationale basubire bagabura ayo manyama basubire bashwane basubire bahunge basubire bagaruka n'ibiganiro byambe bimeze gutyo ibyo bintu bimaze hafi imyaka 60 abantu ntibabibona womengo ingorane zibaye uno munsi sivyo ingorane zimaze imyaka myinshi ni system imeze nabi ibwirizwa kuhava hakaza abantu bashaka kuba kuko igihugu byukuri
ego me deka ndabona umushana ya bere gashatsi mukuru w'umugambwe ipona atariko araboneka vuba cyane ariko nibaza ko mukanya tumubona muri aka kanya kandi turafise turi kumukana Ferdinand ndayiragije nawe nyene afise ikintu yovuga cyane cyane ku byerekeye byatangajwe mu majambo yatangajwe eka ni ibintu eka ningingo yacifatwa no muhanuzi adasanzwe mu cyamwe mpuza makungu ajejwe gutuza eka no gutesha ihonyabwoko Ferdinand Ndayiragije muri Beneza
mwiriwe
murakomeye murafise rero ico muvuga namwe kuri iyo tangazo hamwe n'ayo majambo yashikirijwe mukanye gatoye
ego murakoze cyane yewe bigatangazo narifashe yisanzwe kera kubyerekeye Nations Unies yabwirizwa Adama Dienge kubivuga kurya kubera abisanzwe ari ibintu biri mu byo ategerezwa gukora gukinga no gutesha cyangwa aho iho nyabwo byabaye abwirizwa kwateruka niko kazi kiwe ariko ikibabaje ni uko uri kurabiraba ibyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwavuze yuko Nations Unies ikoroza moto ibyo turiko turabona n'ubu kuko Adama Dienge avuze yuko nuko adasigura neza mu bisanzwe ayo majambo yasikirijwe na Pascal Nyabenga agamije komeye kandi na Nations Unies n'abantu batsinzwe barabona ingwano y'u Burundi barabona u Burundi abategetsi b'u Burundi barasotoye u Rwanda hanyuma ubuyobozi bw'u Rwanda burihorera
ariko mushenahe Ferdinand Adama Dienge yavuze ati amajambo yakoresheje ashobora kubonwa ntiyavuze ko ari amajambo yavuze ko ahakana genocide yavuze ko abantu bashobora kuyumva nk'uko ari guhakana ihonyabwoko
n'ubundi byo babyita negation du genocide hanyuma guhakana ihonyabwoko n'ibintu bisanzwe bizwi biri mu nteguro abategura ihonyabwoko barategura n'ingene bazorihakana hanyuma mu kurihakana babikora kwinshi bishobora kuvugwa n'ababikoze canke ababikoze bakabituma abashobora kubivuga uno munsi rero Pascal Nyabenda n'ubutegetsi buri Bujumbura bafise mikro bafise ingufu zihagije kugira ngo bashobore kubyumvisha bashobore kubihakana ibiri mu nteguro iho nyabwoko mu nteguro zaryo abategura n'ingene bizohakanwa nta gitangaje kirimo bariko barabihakana kandi byarakozwe byaremeze n'amakungu
egome turafise muri aka kanya turafise muri wanyu radio ijwi rya Amerika Cedric mwiriwe neza
mwiriwe cyane
murafise ikibazo murafise icyumviro
bora mu guterera icyumviro ndonke je turagihuriza ko n'uwo mu bishari kuko naho nyabwoko ariko rategwa muri ka nani nzova ari habaye kuko naje wandi hagati mu gihugu uvuga ndi mu ntagiye na abahutu n'abacutsi tubanye neza nta bara hago uye tugira n'Imana turahana n'abageni usanga umuntu cyagiye fatwa ku muntu akajya gusaba umugeni mu batutsi none icyo hanya bwo kumva yo bahabwo abo banye politike je no basaba bari majambo bari ko barakoresha bo yitondera guko amajambo arashobora guturira kandi ntabwirira kugomberwa ntagomba bayuko amajambo mabi nkayo oye bugwa kandi yo bino hagati mu gihe umutekano urakwiye eka mu gihugu cyose ubu yangu nababwira ko nkabo baronkaye maraporo ko bokwishikira no bakaraba neza ubudasa bwo kuva igihe mu mwaka heze igihe hari umuko n'ubu ubu gisagara cyatekanye mu misumba babo niba turegeje ngo abene igihugu cyigire kuri ko bafitembera mbere no n'icyo nashaka kugutera
urakoze Cedric Richard mu majambo ashikizwa cyane cyane n'abanyagihugu bahamagara baravuga ko abahutu n'abatutsi baba banye neza mu gihe abanyapolitike bobandanya bashaka gushira imbere umutima wo kubateranya nti bishobora kugira ingaruka mbi cyane cyane ku banyapolitike bafite umugambi wo kwitoza muri kazoza
abanyapolitike dufise uno munsi babwirizwa gufata bari bakwiye gufata akarorero ku banyagihugu abanyagihugu uko babayeho mu mitumba niko abanyapolitike bari bakwiye kugerageza nabo nyene kubana nabo Cedric arabivuze neza atabara abarundi abahutu n'abatutsi baraja bararongorana baragirana hari imanza babana misi yose nivyo nacabeshemo kubera ko abanyapolitike byo bananira abanyapolitike bari bakwiye kwikubita gashi bakamenya yuko igihugu sica abanyapolitike gusa igihugu nica abanyagihugu abo imiliyoni 9 zisigaye nibo bene igihugu igihugu si cyabo bantu birirwa bariba mahera mu makese y'igihugu bakubaka amabuilding. Igihugu si cyabo bantu, igihugu ni cy'abanyagihugu. Bari bakwiye kuza baraduka ruguru hakuguma muri ayo mazu yabo Bujumbura, bakaraba ingene abarundi babana, ingene abarundi bakundana, bakabifatira ko akarorero, kandi bakagarukana umuco nyawo w'ikirundi tusanzwe twarije kufatukira abana batoyi. Rero abanyepolitike babwirizwa guhagarika izo mvugo zo gukokeza ubwikanyi ufatiye ku mwoko.
Kane gatoye namwe Ferdinand ndagirije kuri cyo cyimbiro cyashikirijwe na Cedric.
Jewe cyimbiro cyashikirijwe na Cedric ndagifata yuko cyo ari icyumviro cyashikirijwe n'umuntu atazi n'umunyabwoko bitegurwa cyangwa atazi ingene byemegwa, hanyuma cyangwa ari mu baritegura bariko bararikora batabizi. Hariho umugwi wemeza ko habayeho nyabwoko cyangwa bikorera abo. Rero nimba nations ni nimba nations ni yaravuze yuko hari ibimenyetso by'iho nyabwoko Cedric uza kubibeshuza na gatoya, ahubwo nuko atabutegetsi bugwanyeho nyabwoko bwari buhari.
Ferdinand iragije nashaka kubabwira ko abanyagihugu benshi bahamagaye mu gihe mundwi zibiri ziheze twakoresha ikiganiro nk'iki, bose basa n'abavuga ko bose abarundi bariko barafatana mu nda, cyane cyane abanyagihugu.
Erega abarundi barafatanye mu nda, iyo batafatana mu nda ubwoko bw'abatutsi babwarahonye cyangwa abahutu batemera ngo ikiringo cya gatatu cyangwa nziza baba barahonye, abarundi barafatana mu nda, nicyo gituma hari abagihema, nicyo gituma igihugu nyabwoko ritaraba uko bariteguye abifuza nuko bari kivuga. Hanyuma sinzi ko mwo nkundira nkabaza gatoya umushinga nta ishyiramunda.
Yego.
Ishyari ishyiramunda umenga na mwumvirije neza umenga yokwemera yuko ariko hakogwa iyo nyabwoko ry'abatutsi cyane ibyo benshi babona n'abandi ko abanyapolitiki badahuje n'umugambi cy'ingenzi bariko bari. Umenga ndamwumvirije neza umenga yubyemera ari uko bivuzwe n'abatutsi. Nashaka ikiramunda ambwire neza niho nyabwoko ririko rikugurwa n'umugwi, umugwi urimo abahutu kubera abahutu si bose yica kandi kari mu meneka mu ntama n'abatutsi ariho ari abica. Rero kiramunda ndakeneye ambwire ingene abo batutsi ariko baricwa cyangwa bateguwe kwicwa, ingene bomenya integuro y'iyo nyabwoko ryagemeze. Icyo ni cyambere. Kindi aravuga yuko ngo abahutu ngo bakokeza ngo kumvo ngo dukurondera ngo ubutegetsi. Je nagomba kiramunda asigurire neza ingene abo bantu ariko barasemerera ari abahutu bagasemerera ko ariko barategurwa iho nyabwoko ry'abatutsi, ingene ubwo butegetsi ariko baraburondera. Kubera nashimye cyane ariko aravuga agarutse kuri raporo yakozwe mu 1996 ivuga yuko habayeho nyabwoko ry'abatutsi, aramvuga ati ariko baravuga yuko uno munsi ariko harategurwa iho nyabwoko ry'abatutsi, ati n'abarikoze. None abo barikoze ko baje ubumara bwaryo bariko barasemerera bati ntibyongere akabikaniye.
Igomereka mukanya araguha inyishu ivyo bibazo mubajije, ariko nagomba duhi jambo wundi munywanyi wa radio ijwi ry'America. Franco muri neza?
Yeah, hello.
Muri neza? Murafite kibazo? Murafite cyumviro?
Mfite cyumviro nanjye.
Franco muri hehe?
Ndi Alemanya.
Mu Budagi?
Yeah, aho bita Düsseldorf.
Okay, ndabona.
Ntabwo natangiranye n'abanywanyi bacu ariko content nayumvishe urebye abarundi abanyarwanda turi bamwe dusangiye byose kwa nagira ngo hari icyo kintu sinzi kunabisobanura, ariko iyo batangiye kuvuga ngo abahutu abatutsi njyewe iyo mbibonye ha igiye kureba mu baturage tuvuge aho hose bavuga ngo abatwara abatutsi usanga icyo kintu ari nk'icyo twakita intwaro ya politike ugasanga ubuyo abo bashaka ubuyobozi abo bashaka guteza umutekano muke ugasanga icyo kintu abahuta abatutsi niho kiri nibo babikira mu baturage ugasanga mbese kwa mu buyobozi abo bashaka ubuyobozi none ugasanga urubanda rugufi ibibazo nitwe bije hejuru ariko nkaba navuga mu tubari twenda batumirwa icyo kintu gihora kirepeta abahutu batutsi ntujya mu baturage abaturage barasabana barasangira barakwa ariko n'ibyo imbarutso biza muri politike ikindi noneho navuga nka opozisiyo hari ukuvuga hari ababa bashaka izo change ariko noneho ugasanga uburyo baje bashaka izo change ukibaza aba bantu barashaka gutabara igihugu barashaka icyo gihugu barashaka gukora abo baturage niba mu Burundi turayibona abantu bahapfiriye ni benshi tukibaza ababa bari wenda babiri inyuma mu gukunda icyo gihugu n'urwo rukundo rw'igihugu baba bashaka cyangwa ikindi kihishe inyuma
reka mukanya Franco baraguha inyishu kuri icyo kibazo mubaje ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga niba abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abanyapolitike muri rusange baba bafise ibyo bita mu gifaransa vision mu gihe bagiye kuvuga cyane cyane aho usanga aho kuvuga imigambi y'iterambere kenshi bavuga ibyerekeye ubwoko abahutu abatutsi reka umushyana yarishyaragira icyakubwiye ariko reka tubanze duhe n'ijambo undi munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika akabura mwiriwe neza
yewe
mwafite kibazo mwafite cyumviro
ndafite akabazo gato cyakwibariza kira munda
yego
yavuze neza ko ihonya ko bitotegwa ngo hambere bivugwe n'abahutu ndagira na mwibarize ni nk'ubu ko uri mu Bubiligi umwana wa yogira icyapfa n'umwana w'umuzungu ukabona mwihutse ko ashaka kumubwirira nacyo ngo amwihore wocuhora ngo ni uko atari umwana w'iwawe cyangwa umwana w'uwundi cyangwa wotabara cyangwa ukatabaza hanyuma utabikora ibyo bintu wocafite umushinga nta nyabaki
murakoze Kabura Richard mutangurire ku kibazo cyabajijwe na Franco hanyuma mu cyumwe wandanya n'icyo kibazo cha Kabura hanyuma na Ferdinand yabaje ikibazo mu kanya gato ugerageze uvunagura amajambo
ego kubyerekeye Franco yavuze nk'ivyo nsanzwe mvuga misi yose abanyepolitike batagira vision nyayo nibo bama bari kubaragarukana ibintu by'amoko bari kubaragarukana ibintu byo gutotezanya donc abo nubisanzwe abanyepolitike batagira vision mu bisanzwe umuntu ntiyaranakwi no kubumviriza umuntu yumvise umunyepolitike ariko arazana ibintu by'amoko bari bakure guca bamuva n'imbere bakagenda kuko ntacyo bari kwarazana abari kwaronona gusa umunyepolitike n'umuntu yarabwiriye kwiyumvira ingene yo kubaka igihugu ariko arakoreramo hama kuvyerekeye Ferdinand Kabura ivyo bari ko babagije genda bishura gatoyi cyane inyishu ngufi ya gose mbega uno munsi itere yogaruka kuri yisi agasemerera ku maradiyo yose ngo bariko baragira ihonya bwoko ry'abayahudi ninde yuvyemera credibility y'ibyo bintu itere yo bariko aravuga niyihe nuko nyene biriko biraba muri abo bahutu nane navuze hari abahutu basimbira kusunzu y'inzu bakavuga ihonya bwoko ry'abatutsi kandi barayagirijwe ko barikoze mu 93 none abo ubona bishoboka yuko aribo baje ku maradiyo n'ahantu hose kubivuga ndasubiyemo abatutsi bonyene nibo byari bibereye ko aribo bagenda gusemerera niho abanze hagenda abatutsi bavuge basemerere uko ariko araba ihonya bwoko rya ingene bariko baricwa hama abo bahutu rero bandi baze mu nyuma
mugabo nabo nyene batirira kwerekana ivyagirizo
ariko batangura
nabo nyene ariko bateza kwerekana ivyagirizo vyerekana ko bariko barahonyo
erega baravuga gusa nicyo gitangaje baravuga gusa amajambo mugabo nta na kimwe batanga cyerekana yuko iryo honya bwoko ririko riraba nicyo gituma abatutsi aribo bari bakwiriye kuza kubitanga kuko nibo bishikira nibo babibayemo nibo babibona misi yose yuko ibyo bintu biko biratigogwa sabo bahutu bari bakwiye kuza kubivuga abatutsi nibahaguruke babivuge twe tubashigikire tubishikane kure hama bo bahutu baze mu nyoma mugabo ntibaze ntibabaribo batangura kubivuga kuko umuntu acabona umengo hari wagahaze hari ikintu kinyegejwe hari ikintu bashaka kuzimya hari ikintu bashaka gupfukira
ego me Ferdinand namwe mugire ico muvuze cyane cyane kubyashikijwe no mushya ntahe Franco avuga ko mu gihe cyose abanyapolitike bariko bavuga ibintu bijanye n'ubwoko akaba ari byo bashira imbere ya gushira imbere imigambi iterambere abari ukuntu ko gusubiza igihugu inyuma mwebwe ibyo mu bivuga ko
iriga igihugu cacu no cyapfiriye nta kindi abanyapolitike bubakira ko atari ikibazo cy'ubwoko urabona niyo naye masezerano yarusha tugwanira yubakiye kumoko ngo bitigiri 43 60 ukamenga uwo musangi y'ubwoko agiye muri ico kibanza byarangiye nyine ariko nta kundi niko bimeze ko bimeze nta turi bubirika twifata uko icyo twari dukeneye nuko ayo mategeko yashizwe mu nyandiko akanemezwa amakungu arorera isi rorera yanakurikira ariko rero ngewe ibibazo by'abanyamoko n'uri intwara na kibanza kinini ntwara kuko uno munsi ubutegetsi buri Bujumbura bavuga ko uri ko ugihomya bwoko bya bibanza bavuga bitekanywa na Arusha ndazi ko abatutsi bari mu bibanza babwirizwa kubamo abatutsi bakaba mu bibanza
Ferdinand
ahubwo jewe nagomba mu nkunde gato
reka ndakubaza ikibazo bwa mbere na mbere Ferdinand ego mukanya gato reka ucubandanya
umuzungu afite umwana wawe yogira ikibazo akatabaza umuzungu none ntawoza gutabara ngo kubera ngo umwana wa Kiramunda atabarijwe n'umuzungu icyo ni kibazo mbagiye Kiramunda
mukanya ari kwishura rindi ya gatoyi
abatesha abo bantu abantu bavuga ngo bahutu ngo batutsi abahutu bita abatutsi nta n'abatutsi bita abahutu ni ukuvuga mu bwoko bumwe harabamwo abantu b'inkozi z'ikibi nk'ubu hari ho ariko yategura iho nyabwoko ahubwo bariko barishyira mu ngiro abo bantu bari mu bwoko bw'abahutu muga mu bahutu hari abandi bashaka gutabara abo batabara harimo n'abo Kiramunda avuga bafondeye uno munsi bariko baratabara kubera bazi ubumara bwayo
mukanya gatoyi Ferdinand mukanya gatoyi nashaka mu mugira icyo mwishuye kuri mwebwe rero murabona ko mu Burundi leta iko irategura ihonyabwoko leta y'u Burundi
twebwe leta y'u Burundi uretse kuritegura iriki arishira mu ngiro kandi na nations yaraye yemeje kugira ngo ejo nibazoze bikoroza moto Adama Jenge ntiyikoroza moto Ban Ki-moon ntiyikoroza moto kugira ngo ejo bazovuge ngo twari twabivuze ngo yuko biriko biragwa ngo twari twabivuze nivyo kubera rero nations niyo yonyene ishobora gukazira icyaha kiriko kiraba
bari
bavuze yuko ari ibimenyetso by'ibinyabwoko nuko babibona twe tubona ko ririko riraba niyo nyabwoko ririko riraba ariko mushinga naye nkundikije ibimenyetso by'ibinyabwoko ndabikubwire harimo nk'ikintu nkuru nziza ariko haradefira umusirikare yahora avuga ngo imbwa ngo yadefiye neza ngo ndayiha ikiro ngo cy'inyama n'ibintu batigeze batahura abatutsi abo musirikare w'umututsi ariko adefira imbere y'abandi yabamaze gutangura kumwaka ubuntu abantu babone ko ari imbwa iriko iradefira muga abantu ntibabona ayo matabaza muri ibyo by'amajambo ngo bahutu abatutsi
ivyo ni ibintu wiyumviye wewe
bariko baratabara bati iho nyabwoko riko yarategu nuzeye umushinga ntaye bitiye umwana Pierre Claver Mbonimpa ntiyatangiye kuvuga ko femela kuva kera
ivunagura amajambo
arimo nabo bariko barabitegura umututsi ariko arabitegurirwa ibimenyagutse
reka umushinga n'irishara guha inyishu ku kibazo wabajije kandi nashaka kubaza niba ivyo uvuze mu kanya waravyumviye na matwi yawe ariko reka tubanze duhe ijambo abanywanyi bi radio Ijwi ry'America turi kumwe na Innocent muri Veneza
Nirerere
murafite kibazo murafite cyumviro
nakunda shikiriza cyumviro yuko mu batumirwa hari yakwiye kuba harimo Pascal Nyabenda arongoye na mashinga mateka cyanke abagatumira umunyamabanga mukuru muganga CNDD kugira ngo bisigure kuri ibyo kubera mu batumiye mengo nta byinjire bitandukanye birimo
ushaka kuvuga iki
yakuvuga ko hari yakwiye gutumirwa uri mu mugambi CNDD yashobora kwisigura kuri ibyo tangazo ryashikirijwe kuri ibyo Adama Jenge yavuze.
Urakoze tuzobarondera urakoze reka duhe ijambo Eric muri Veneza
yego ndabumva
duga ku ijambo
ikibazo
rewe njora kuvuga harimo mu Burundi birwa baririmba ngo ihonyabwoko hari mu guhera hasi imyaka ibiri bavuga ihonyabwoko none hari ibyo barigera babona abantu gusa bavuga ihonyabwoko nibaze yuko barifite nta mujyo bamugabo ntari byo paribaye kubera mu Burundi dufite imana.
Murakoze Eric reka duhe ijambo Richard Kiramunda agira icyo avuze kubishikirijwe na Innocent na Eric hanyuma ace agira ko yishure n'ikibazo cyabajijwe na Mushyanahe Ferdinand dore ku ijambo Eric.
Ego icyo umuntu avuga nibyo nyene umuntu abandanya avuga nuko abanyepolitike boreka kuza barakinisha ijambo ihonyabwoko kuko ihonyabwoko si ikintu cyo gufyinata aho mubona nka nationzi ni icyo icya ihaguruka ubwo nyene ikagerageza kuzimya umuriro nuko bazi uko bamaze kubikurikirana henshi kandi na kare barafise n'igisata ciga ibyo bintu nationzi ni yimenyesheje yuko hariho ibimenyetso yuko hariko harategurwa ihonyabwoko mu gihugu kinaka si ibintu byo gukinesha ni ibintu byo gufata bakabikurikirana neza cyane bobo bakoresheje sisteme yabo yo kuraba yuko ivyo bishoboka nimba barabivuze bihurirana nibyo abanyagihugu benshi bibujumbura mu makaratsi amwamwe ni umuntu abikurikiranye ibiba mu gisoda mu nzego z'igisirikare n'iz'igipolisi umuntu arabona yuko uyo mwuka mubi uhari hagati y'abatutsi n'abahutu ushobora kugenda ujana mu ihonyabwoko ririkorera tegurwa kuko abanyagihugu benshi n'abarorerezi benshi baravye imvugo y'abantu batari bake bari ku mugambwe uri ku butegetsi uriko urakokeza ingene birirwa barasubiramwo ibintu byinshi babizanamwo ubwoko kandi ukabona yuko n'abagirirwa nabi n'abicwa benshi muri iki gihe aba ari mu bwoko bw'abatutsi naho nyine na nationzi ne ikibifatiraho ikavuga ko hari ibinyimenyetso byerekana yuko ihonyabwoko iriko rirategurwa mu Burundi ibyo rero si ibintu byo gukinisha seso ni ibintu biboneka mugabe icyari gikwiriye gukogwa ubu nuko iryo honyabwoko ritoba rihagarika gute barihagarara gute nibyo nyine nationzi ne ivuga bivugwe ku muvugizi adamajenge ati abategetsi babari ku butegetsi baba batari ku butegetsi bohagarika iyo mvugo yo gukokeza ubwicanyi bafatiye ku mwoko bakabihagarika bagahindura imvugo bakagerageza guhumuriza abanyagihugu ko atari ibyo nabivuze nkabisubiramo ingorane y'amoko mu Burundi ikokezwa n'abanyepolitiki abanyagihugu bandi basigaye benshi nta ngorane n'imwe bafitanye hagati y'abahutu n'abatutsi nuko abanyepolitiki bo kwikebuka bakahagarika gukokeza iyo ntambara n'ubwo bwicanyi bufatiye ku mwoko nicyo kintu umuntu ashobora kuvuga gushika ubu iyo nationzi ni yabivuze ikabyerekana nuko habwirizwa gufatwa izindi ngingo abategetsi b'abanyepolitiki bagahindura imvugo kugira iyo honyabwoko ihagarare iribe
yego me Ferdinand ayiragije mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kiri mu masezerano y'Arusha aho ubutegetsi mu Burundi bugaburwa hisunzwe ibitigiri by'abahutu abatutsi abatwa ikintu mubona cokorwa kugira ngo ivyo bitigiri munegura ntibibe bitigiri abantu bashira imbere n'iki ikintu mwoshikiriza n'iki
yewe cyo noshikiriza nuko ibyo bitigiri bya moko twebwe nko mu ishyamwe rwa nyonyabwoko ase jenoside kiri moso twarasemereye bake mu biganiro tuvuga ko ibyo ataho bizodushikana kandi ibyo twavuze n'ubu nibyo biri kubiraba uno munsi bariko barica abantu ibyo bitigiri ndazi ko bikurikije mutumire mwari mwatumiye aserukira yitona rero byose yoza ngaho ndazi yuko yosigura yuko ibyo bitigiri bikurikije hari abatutsi birirwa baja mu mahanga basigura yuko ibitigiri bikurikije icyo ni ikibazo gisanzwe cyane gutahura ku muntu ariko arakurikiza nawe nyine umugambi w'ihonyabwoko kandi ihonyabwoko rero niko ndakubwira mu 1993 hariho umututsi yishe arica abantu hanyuma akaridura bati niwice nyoko wawe icyo biranga ko yica nyina nawe baca baramwica
nabo nabo nibaheza kwica abo bageneye kwica nabo batubica mugabo rero ikintu gikomeye cyane nuko bamenye abantu mu Burundi abanyapolitiki ariko aravuga cira munda nibiyumvire yuko ikintu cy'ubushimbere atari igitigiri cy'ubwoko bashire ikintu cy'akirikire d'excellence umuntu atumuhutu aramututa cy'ubwenge ahiganwe yongere azeserukire no Burundi mu makungu urabona kubona umuhutu cyangwa umututu bone kubera ari mu kibanza umunama
nshingamateka
akaza guhura n'umushingamateka w'umunyarwanda cyangwa umutanzania ngo ariko baraharura baraharira uwo nawe uwo murundi aje afite yagamukama azoheza anegose cyanke inyungu z'igihugu cy'u Burundi azigwanire gute
mu kanya gatoyi cyane rwose Ferdinand ndayiragije mu kanya gatoyi iminota 20 amasegonda 20 ikintu cyokorwa ku bwanyu kugira ngo iryo jambo kwica rive mu mitwe y'abarundi havugwe iterambere havugwe ibikorwa by'ubumwe n'ikihe mu kanya gato ikintu mwoshikiriza mwebwe
cyokorwa ni nabo banyapolitike ntibasiye guhamira ubutegetsi nibarondere mu bana hari abana uno munsi dufate nk'ubwicanyi bwo 93 baheze imyaka 2023 irikiraba irakwiye umwana afite imyaka 2023 2030 murambabarire ari naho ubwo bwicanyi abubwa cyangwa abubusuma aba bijya twabonye byabaye ndadayemera ikiro akitwa n'abantu hanyuma abatutsi bose isiyo i Burundi bwose bakabarengeramo akabiri mu nyuma bagaca bagira ubugeni mariage bagakundana bamwe bakibagira ndadaye ko yapfuye abandi nabo bakibagira isinzi ry'abatutsi ko bapfuye abana uno munsi barutse ni babahanure babwira umwongo uma n'udawuma hanyuma bagaza yaratwaye igihugu afite imyaka mike kandi aragitwara neza arubahiriza imbibe aragiha igihugu nabo nyine ubu ni haze generation nshasha tuyihezagire hanyuma
iyo generation urazi ko izosaba ubutegetsi abanyagihugu Richard Ferdinand urazi ko generation ni muri demokrasi iyo generation nshasha nayo nyine izosaba ubutegetsi abanyagihugu sibyo
iyo demokrasi icyo nsaba jewe saba yuko muri demokrasi haraba amatora abo bana abantu bakuze nibagende biyamamaze hanyuma tubatore sibyo abanyapolitike tubatore uzoba afise ibyiyumviro birashe ubu turiko abantu bose ariko nashimye kiramunda ku majambo amwe yagiye arashikiriza uretse yuko na mwanki ikintu cy'uko avuga yuko turiko turatabarizwa n'abahutu bobo bazi ubumara bazi ingene ryateguye ibyo banyabwoko ko abona yuko atatse
Ferdinand no gushimikira ku kintu bamukundiye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Lionel mwiriwe neza
amahoro neza
murafise ikibazo murafise icyumviro
okay nge ndi Lionel mbaha mu Ngagara i Bujumbura
yego
ndumwe kijya mukuri novuga yuko reka nongere manze shimire uwo cira munda ndumva yuko afise ikintu cyo gupartaja novuga barundi cyangwa makungu mugabo tubwa rigira twenga nk'abantu bakibato je nakarorejende muna n'antwa umva ndababazwa cyane ndamaramazwa cyane ni kubona umuntu afise imyaka 50-60 avuga nk'ibintu by'umucuko birambabaza cyane vraiment twe turingahe Bujumbura uko biri kose ubwicanyi bwarabaye mugabo c'est pas la génocide bari kubaririmba igihe rero nk'uko cyamo ndabivuze ubu génocide yamaze kumuna nko kumengo ni kintu novuga yuko wabaye rudandazwa ubu rero sinzi novuga yuko baraciye mu nzira zose biranka ubu rero babona yuko igikwiye kuvugwa ari icyo nukuri biratubabaza cyane nukuri kandi biratubabaza cyane sibabuze ibindi bintu bakora sibabuze ibintu byo kwiteza imbere sibabuze ikintu kintu bashaka gufasha twebwe abanyagihugu turinga i Bujumbura aha mu Burundi barabizindi nzira bari kujyanisha abarundi twebwe abarundi uno munsi sinokubwira mvuye ku ishuri kana naje nagiye ndikeka nta umba professeur baratwigisha abatwigisha n'abahutu n'abatutsi n'abagizene usanga bicaye hamwe usanga bicaye ati ibyo bintu ba ama declaration bagira basohora bakongera bakagira nagira nongereje kure n'ubutegetsi ubutegetsi bw'ubude kuguma basora amadeklarasiyo basora amadeklarasiyo basora amadeklarasiyo basora amadeklarasiyo n'indi se conception yo kwakira ibintu petete ngaho uhereza uwo ubavuga ko ari nyabenda yabyanditse ashaka kubisigura mu bundi buryo ifo rero yuko basora amadeklarasiyo n'uko kuguma basora amadeklarasiyo atacu bimaze atacu bivuze urumva yuko abandi bayihaye ukundi ashaka kubyakira n'indi se conception yo kwakira ibintu basohora ibintu by'ubu bitagira ico bimaze bitagira abanyagiye guturitwa twishwa n'inzara no musi hariho ikintu ca mbere bakwiye gufata mu ntoki ni pa ibintu by'amadeklarasiyo nk'ivyo hamanagira mvuga abanyepolitike bari muri opposition radicale n'ukuri barabe iyindi no bwa plan B ni pa barabe iyindi plan B umunyepolitike no musi ari muri opposition radicale arabe ikindi bashaka gutufasha tugine mabasha antwe ndibaza kubasha je mu mitwe bashaje mu mitwe bibarabe ibindi bintu bakora babakomerisa hama kujya kuno bavuga ino vere generation batweke twidukore mepa kuguma batijyanisha ibyo bujuju bigeze guturumba ku radio hari je twumvise ni muri kumuravuga ibintu nk'ibyo nk'abantu bakuze n'ibyo twumvise ni cyane kabije
yego urakoze Lionel ivyimbyo byiza cyane gose Richard ivyimbyo vya Lionel eka asanuke buye abanyapolitike bose muri rusange
ubivuga kwite yego je jewe nukuri ndashimiye cyane Lionel imvugo akoresheje inge navuze nuko nyene generation yiwe yari ikurije kubifata uko byari kwiye kugenda abanyepolitike dufise uno munsi bitwe ngo ni opposition radicale n'abantu bavuga bati tugarukanwa twarirukanwe ku butegetsi ukuntu dushobora kugaruka konyene no gukokeza ikintu cyose gishobotse kibaho mugabo tugaruke ku butegetsi badukuyeho ibyo bintu byerekana neza yuko abo banyepolitike badakunda igihugu cyabo ni nk'uko nyine nabo bantu bari ku butegetsi babona yuko babangamiwe na opposition bagaca bazana bagakokeza ingorane ya moko ngo nabatutsi bari kubashaka kugaruka ku butegetsi nabo nyene iyo bari kubarafata iyo ntumbero yo gusigura opposition inyifato yabo bakoresheje ngo ni vya moko nabo nyene byerekana neza ko badakunda igihugu bashira inda zabo imbere bashaka gusa kutava ku butegetsi igikomeye Lionel yavuze kandi gihambaye yavuze ati abo banyepolitike bose turabona yuko bashaje mu mutwe atavyumviro bibindi bishasha bagishobora ku zana ivyo bintu ndabishimanze ko nivyo ivyo Lionel avuze nivyo kuko turabifitiye vyemezo turavya ama declaration ivyo bavuga ivyo bandika nivyo barashaje nihaze generation shasha tuyihe inguvu tuyihe ugubashi tuyiyamamaze tubatore barongore igihugu cyacu abo batama nabo nkuko Lionel n'ukuri Imana imuhezage yavuze ibintu byiza cyane rwose abo batama nabo bagende muri retrete cyangwa bagire commerce hariho abaganga bagende bavure hariho abigisha muri university bagende bigisha bareke politiki yabananiye bose bavuga nabi bashirinda zabo imbere iba ari ku butegetsi iba aba muri opposition bose bakinjure bazanye generation shasha iyobore Burundi hamizo ngorane zose zihate
ego namwe Ferdinand ndayiragije kutiyumviro cha Lionel akivuga ko urwaruka rutewe isoni n'inyifato y'abanyapolitike muri rusange mukanya gatoye cyane ngo se turafite abanywanyi baturindiriye turafite Asmani na Jerome munyarutse
ndamushimiye cyane Lionel ariko kibazo cy'ubutwari cyangwa gutwara murabona haraje demokarasi hanyuma demokarasi abantu baritoza bagatanga imigambi jewe umura generation iri kiraza ikirakura abo bana bakiri bato niyo bazimbere bagasigura imigambi twumva imigambi ari myiza isumba iyabo batama bariko barangiriza abandi nibaza yuko bazoheza bagatorwa ni nabo benshi ariko rero ikintu cyo kuvuga ngo uri kuravuga batama muri rusangi abajene muri rusangi ni nk'abajya bafata abahutu n'abatutsi muri rusangi kiri akagifatira hamwe mushobora kuvuga yuko abatama bose cyangwa abatamakazi kandi bazi ntibishoboka iyo ni imvugo y'umuntu adafite referense ari ivyo vyovyo naso umubyeyi isoni nuko yakubyaye na cyo bakimaze ariko hariho ababyeyi barera nabi hariho n'abarera neza muri ababyeyi barera neza turafite ababyeyi de referense abo bitubuzi bazotoka ni nabo bazohanura urwo rwaruka nyine ariwo wigeze kuvuga intwaro y'itana hariho naho arahamabi arema ndagomba ngaruke kumushinga ntaye bambuga inyumvira niwe yavuze ati abantu bishe ati bishe izo mpunzi mubona zimu masiti ati na bunyene bari kwaratwara no munsi nkuvuga ko bari bafite imyaka nk'iy'abana ego umwana yakwishe ntukira ariko mutamagoma no gukwica wa mubonye uribuka kamufi
ego me tubibutse inshuti mwese kumwe ku mabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Asmani mwiriwe neza
mwiriwe neza nuko amakuru ninde tuvugana
ni Frederic unyarutse ni wafite ikibazo canke icyumviro uri hehe
ikibazo
mfite uri hehe
na wampaye Eric ngo tuganire ariko byaramunaniye wenda kubera kazi kenshi nagira ngo umpe asumta kaboyigonce azaje tuvugane
ego me uri mu Rwanda
umpe email yanyu byo nkoherereze ibyanjye kuri email aho ngaho kugira ngo Amerika itangaze ijwi rya Amerika ritangaze bakarengane kanje
wowe uri mu Rwanda
ndi mu Rwanda rwose
ego ndasaba uwo turiko turakorana yandike nimero zawe kugira ngo tuzoguhamagare tugushire hamwe na asumta nkuko muyivuze
yego
duga kwijambo kibazo cy'imbiro
niba binashoboka muzampe na email yanyu namwe mbiboherereje
yego me duga kwijambo rero mwamufite ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo mfite na ugari cy'imbiro ni impanuro nuko bamenyesha yuko nabaye mu Burundi ndi impunzi y'umunyarwanda n'abarundi benshi abarundi rero kugira ngo bazongere kumvikana nuko bazava muri biriya bintu byo kuvuga ngo ni abahutu abandi ni abatutsi abandi ni abatwa abandi ni abaganwa umwami wabo yitwaga Sebarundi ntabwo yitwaga ayo moko yose none urazi iyo umuturanyi agize ikibazo nawe uwo ubugifite kuko abanyarwanda nabo bagiye guhaguruka bakagira inama abarundi bakareka kuguma kuryana no kwicana bishingiye ku moko ya kera yafatanijwe n'abakoloni nibyo nabagwiraga
urakoze
impanuro murakoze
urakoze ku mpanuro mutanze Asmani reka duhe n'ijambo Jerome mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro yego
bo nagira nti iyo oni n'iki yose wamawumva ngo ibanyabwoko ngo turi n'imbungenge tufite n'amakenga ngo ibanyabwoko kugira ngo bayiba mu Burundi no kuva mu mwaka uheze bamwe bayivuga uno munsi ikaba ari karaba hasi niyo baba babona koridoba ariko bakora iki kugira ngo ntibibe nabuze gatoya ku majambo patiyanya wenda yavuze yo nibaza yuko tujya ari imvugo za politiki nta kirete no bivuga hanyuma duze gatoya nari mfite akabazo mbaza abo banyepolitike b'abahutu baguma bavuga ngo hagomba habe ibanyabwoko by'abahutu kandi hari yaciye byiza nabo nyine bariko baratwara ubwo babona yuko ibyo bahora batwara byahindutse cyane n'itangazo zabo uvuye ku butegetsi acarondera padiri uri ku butegetsi ngo amakosa kugira nawe aronke ukumusubira niba kaba tukandikara ko
murakoze Jerome reka duhe n'ijambo Richard Kiramunda agire icyo avuze ku bishikirijwe na Asmani na Jerome na Asmani wewe akaba yavuze ati abarundi bakubwira baronka amahoro bakwiye gushira ku ruhande kija kibazo cha moko bama bitana abatwa abahutu abatutsi eka akaba kandi Jerome nawe ari kwavuga ku kibazo mwamaze kuvuga ko cerekeye abatangaza ivyerekeye honya bwoko Richard duga kwijam
je cyanagira ni shure Asmani ibyo bintu ariko aravuga iyo mpanuro yatanze ni nziza mugabo mu gihe turimo siyo ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kiri muri constitution yacu umubwirizwa shingiro kirimo ibintu byose tuvuga dukora ibari muri politique no mu bindi byose abahutu n'abatutsi babwirizwa kugarukamwo kuko ayo mazina ayo moko ari muri mubwirizwa shingiro ntibishobora kuvamwo ntashobora kuvuga ngo umunsi tuzohagarika kuvuga ibintu by'abahutu n'abatutsi ngo nayo tuzoronka amahoro yari kuvuga ati nimuhindure constitution rero niyo muzoronka amahoro nkumbure yari kuvuga ati iyo constitution niyo niyo iteye ingorane mu gihugu mugabo mu gihe ayo moko abiri akivugwa muri constitution yacu ibwirizwa shingiro ariro rihejuru y'amabwirizwa yose ikibazo cy'abahutu n'abatutsi tuzokwama tukivuga kuko kiri muri constitution y'igihugu cyacu. Ibyo Jerome avuze bya nationsine avuze ibyo twa twavuze kuva mu ntango kenshi na kenshi nivyo byarabonetse henshi yuko nationsine isemerera ikavuga ibya gihonya bwoko rishobora kuba mu mezi make ko hari ibimenyetso mugabo iryo honya bwoko rikaba rero ibyo dushobora kuvuga n'impanuro dushobora kugira nuko ego nationsine yabivuze mugabo nationsine siyo izoza kubihagarika n'abarundi bo nyene babwirizwa gufata ingingo bakerekana bakagwana iryo honya bwoko ntiribe bishobora guca mu guhindura ingeso z'abanye politike no mu guhindura cyane cyane no kubwira abanyagihugu cyane cyane bo aribo benshi kandi aribo ihonya bwoko ribaye aribo rizokorako bagerageze bime amatwi abo banye politike bakokeza ivyo byihonya bwoko. Ikindi nacho yavuze nuko byukuri nimba hari ihonya bwoko ririko rirategurwa nimba byarabaye cyangwa rikorera aba cyangwa rizobejo ni uguhamagarira bene kurikoregwa akaba aribo bahaguruka bakabivuga n'abanyagihugu bose bakabaja inyuma kugira babashyigikire ntibicwe.
Reka duhere n'ijambo Ferdinand Ndayiragije ku byashyikirijwe n'abashyanahe Asmani na Jerome mu kanya gatoyi cyane rwose mu shyanahe Ferdinand mwavuze ikibazo cy'ibitigiri musa n'abavuga cyo kimwe na Asmani bavuga ko ibyo bitigiri bitari bikwiye kuba mubona ko bikwiye kuvanwa mu bwizwa shingiro mushya ntahe Ferdinand
ibyo bitigiri mu gihe bitoshobora guhagarika ubonye bwoko ngomba gukorerwa ubwoko ibyo shaka bisava mu kurutonde bwo kuvuga muri constitution ikavamo kurumba nacyo nacyuma uno munsi bitigiri bona bitumanye ahubwo arakwiye ko abo banyapolitiki nyine ariko aravuga bayishyira mu ndagumya agaruka ko baba abo kwagirizwa byabaye mu 1993 baba bariko baragirizwa igihugu baba bitwa ko ariko barabikorerwa ko bicarana hanyuma bakaraba umuti urama umuti urama n'uyuhe ni uwo nyine w'uko harakaranda kihonya bwoko ade nagomba ngaruke nyabenda ariko aravuga bijya aradisaba ariko aravuga abari karakabura abandi bantu b'ababanyi abigira impaka ajyana ntapfa kugangaruka gutyo
Ferdinand iyo mvugo ni imwe muri bamwe bashikiza amajambo ariko bariyamiriza gufatira muri rusange kuvuga ibintu atavyagirizo mufise si vyiza
ariko bavuga ko yo nyabwoko ngo rituma hagarikwa ngo nande n'abarundi abarundi ubwabo sinasyonzi ni si nyo europeni si nyo afrikeni n'abarundi bategerezwa kuri hagarika abarundi nabo n'abahutu n'abatutsi nabo batwa ariko baravugwa kandi icyo kibazo
mushya na Ferdinand Rekanda bona akanya gasana katujanye nashaka kubashimira cyane rwose kashimire cyane rwose n'umushya na Richard Kiramunda ku byumviro mwashikirije umushya na Yabel Gashatsi ntituzi byamushikiye kuko nawe yari umutumire mu bandi hanyuma tukadushimiye cyane rwose n'abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika bahamagaye ari benshi turashimiye na engineer yadufashe mu ngabwe y'ivyuma tukadushimiye na Fatou Karara yadufashe kwigiranya iki kiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mwese.